Pero van...
Murumva radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Muri Uganda muratwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi Neogenia Mukankosa basuhuza. Mbahe ikaze kandi kuri radio yanyu mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Abayisilamu mu bice bitandukanye byo ku isi Idi Mubarak. Kuri uyu wa gatatu bashoje igisibo gitagatifu cya Ramazani. Mu Rwanda bagize umwihariko kubera ibikorwa byo kwibuka.
Imana dushoboje gusiba kino gisibo cyose n'izi 30 twafiranje amahoro n'ibyo gushimaho Imana. Twigiyemo byinshi, twigiyemo gutinya Imana, kwicisha bugufi, kumenya abakene, kubaha Imana mu by'umwihariko.
Uyu ni Sheikh Karorero Abdul Hamid. Leta y'u Burundi iravuga ko igifite urugendo rurerure mu bijyanye no gutangaza amakuru ndetse n'ibikenewe mu gusakaza itumanaho rigezweho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu ijoro ry'ejo yatangaje ko hatumvikana na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ku buryo igihugu cye cyitwara mu mirwano gihanganyemo n'umutwe wa Hamas. Abategetsi ba Ukraine batangaje ko Uburusiya bwakoresheje drone 17 na misile 3 mu bitero bwagabye ahari ibikorwa remezo bitanga umuriro w'amashanyarazi muri Ukraine. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya gato, mugume hafi. Ikaze kuri radio yanyu, tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abayisilamu mu bice bitandukanye byo ku isi kuri uyu wa gatatu bizihije isozwa ry'igisibo cya Ramazani. Fidel Niyongabo nibyo atubwira.
Yamara ibirori vyo kurangiza Ramazani vyabaye mu gihingwano no gusinzikara kw'abanyagihugu bibandanya mu ntara ya Gaza bibaye kandi mu gihe vyitezwe ko igisirikare ca Israel gikora ibitero mu gisagara ca Rafah inyuma y'ingwano imaze amezi 6 mu ntara ya Gaza. Abdulrahman Musa, umwe mu bayobora abayisilamu mu bisabisho ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi, yatangaje ko batotegerezwa kwibagira abagenzi babo bari muri Palestina. Yavuze ko abanyapalestina bageramiwe n'agasomborotso n'ubwicanyi bitagira isiguro mu gihe amakungu ariko arorera mu gacerere. Mu butumwa bwo ku munsi mukuru w'Iraidi, Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan yashigikiye abanyagihugu baba mu ntara ya Gaza. Yavuze ko bari mu bubabare ntangere. Mu gisagara ca Istanbul, abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu bisabisho mu musigiti wa Aya Sofia bari bafise amabendera ya Palestina baririmba amajambo yo gushigikira abanyagihugu baba mu ntara ya Gaza. Mu ntara ya Gaza hari umunezero muke. Abanyapalestina mu ikambi y'impunzi yahitwa Jabalia mu buraruko bwa Gaza bunamiye ababo bari mu bantu 33,000 bishwe mu bitero vya Israel mu ntara ya Gaza, hisunzwe ibiharuro bitangazwa no gushikiranganje rujejwe amagara y'abantu bwo muri iyo ntara. Mu bindi bice bitandukanye byo ku isi, abantu bishimiye imigisha baronse inyuma y'ikiringo cyo kwisonzesha camaze ukwezi. Abayisilamu muri ivyo bice bahimbaje irangira rya Ramazani bari kumwe n'ababo.
Uko uyu munsi wizihijwe mu karere rero turabigarukaho mu kanya gato. Abategetsi ba Ukraine kuri uyu wa gatatu batangaje ko Uburusiya bwakoresheje drone 17 na misile 3 mu bitero bwagabye ahari ibikorwa remezo bitanga umuriro w'amashanyarazi muri Ukraine. Inkuru nayo mugezweho na Fidel Niyongabo.
Ingabo za Ukraine zigwanira mu kirere zasiguye ko ibikoho birasa misile na drone vyasambuye drone 14 kuri 15 zakoreshejwe mu bitero Uburusiya bwakoze mu ntara ya Mykolaiv na Odessa. Zivuga ko ivyo bikoho vyasambuye kandi misile 2 kuri 3 Uburusiya bwakoresheje mu bitero mu ntara ya Odessa. Oleg Piper, uramatari w'intara ya Odessa, mu butumwa ku rubuga Telegram yavuze ko ibitero vy'Uburusiya vyakozwe mu bibanza vy'amasoko ntanganguvu n'ibikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu. Yatangaje ko vyononye ibitari bike bikomeretsa n'abantu. Uramatari w'intara ya Mykolaiv Vitali Kim yatangaje ku bitero vya drone muri iyo ntara byononye ibibanza by'amasoko ntanga nguvu bituma umuyaga ngugucika. Yamenyesheje ko byafasha amasaha atari make kugira uwo muyaga nkuba usubire kuboneka. Muri ico gihe ubushikiranganji bujejwe kwivuna amaso bw'u Burusiya kuri uyu wa gatatu bwavuze ko bwatesheje ibitero vya drone mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa gatatu, umenyesha ko bwasambuye drone zitanu hejuru y'intara ya Bryansk.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje mu ijoro ry'ejo kwa kabiri ko atumvikana na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ku buryo igihugu cye cyitwara mu mirwano n'umutwe wa Hamas. Nanone Fidel Niyongabo akomeza inkuru.
Perezida Joe Biden yavuze ko Israel yotegerezwa guhagarika ingwano kugira byoroheze ibikorwa byo gutanga ifashanyo mu ntara ya Gaza. Television Univision itangaza makuru mu rurimi rw'Icyespanyol yaragize ikiganiro na Biden ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa kane, iminsi ibiri inyuma y'uko abakozi indwi bishyira hamwe rigeze yo gutabara imbabare World Central Kitchen bishwe mu ntara ya Gaza. Biden yavuze ko atansiguro ihari yo kudaha ibifungurwa n'imiti abanyagihugu bo mu ntara ya Gaza. Yavuze ko utwigoro twotegerezwa kuba turiko turakogwa muri iki gihe. Perezida Biden yavuze ko atumvikana n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ku buryo ari kavyifatamwo mu ngwano mu ntara ya Gaza. Perezida Biden yagize ati, nibaza ko umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ariko akora ikosa. Sinemeranya nawe ku buryo ariko abyifatamwo. Nibaza ko kubona imodoka zitatu canke zine zarasambuwe na drone ari bintu bibabaje cyane. Ivyo nsaba nuko abanyayisrael bosaba ko ingwani ihagarara bikarekurira mu kiringo cindwi zitandatu canke umunani ziri imbere kw'imfashanyo zose z'ibifungurwa n'imiti zigenewe Gaza zinjira muri iyo ntara atantambamye.
To all food and medicine going into the country.
President Biden yavuze ko yavuganye n'abategetsi b'ibihugu bitari biki harimwo ab'ibihugu vya Arabia Saudite, Jordania na Misiri. Yamenyesheje ko ivyo bihugu vyiteguriye kujana imfashanyo muri Gaza. Ibiro vya President Biden mu ndwi heze vyaratangaje ko yabibwiye Benjamin Netanyahu igihe bagirana ikiganiro kuri telefone. Perezida Biden yarasubiye kwibutsa ko ata muntu n'umwe yo kwihanganira ukuntu ibintu byifashe mu ntara ya Gaza.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tushimire rero Fide Niyongabo uyatugejejeho kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tubibutsa ko turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook adresse ni VOA Radio Yacu. Amakuru y'Ijwi rya Amerika tugiye kuyakomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Leta y'u Burundi itangaza ko igihugu kigifite urugendo rurerure mu bijyanye no gutangaza amakuru. Nibyo minisitiri ushinzwe urwo rwego yatangarije imbere y'inteko ya Sena ejo kwa kabiri. Inkuru mugezweho na Thierry Vendayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Bimwe mu bibazo abakenguzi amateka babajije umushikiranganje ajeje ugisata cyo kumenyesha makuru Leocadinda Chaisaba, birimo bibazo bijanye n'ishyirahamwe Onatere ridakora neza, umuhora wa fibre optique ukoreshwa mu gushikiriza internet abanyagihugu udakora neza, internet itameze neza, ubugizi bwa nabi bubera ku buhinga ngurukana bumenyi, iradio na televiziyo by'igihugu bitumvikana neza mu gihugu hose, n'ibindi bitandukanye. Mu kwishura umushikiranganje Leocadinda Chaisaba yasiguye ko ibibazo bibituma ari byinshi birimo kubura umuyaga nkuba, ndetse nemeza ko Uburundi bukiri inyuma mu bijyanye n'imirongo yo guhanahana amakuru. Ikindi yashikirije ni ukuba ibyuma byakoreshwa kera ari byo bikihari, kandi sibandanya kwihuta mu iterambere. Uku ni kabisigura.
Yo kuza kubangura ibindi byuma dushobora kongereza kugira ngo yakaritime neza ibyavuye bakabisubiriza.
N'abanyagihugu batandukanye baganiriye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika bavuga ko ibijanye no guhanahana amakuru mu Burundi bigoye cyane, kuko n'utwo baguze tubafasha kumenya aho isigeze. Amasosiyete ari muri mitere usanga abaca bayatwara habata nayakoresheje kandi bakanabazimba.
Twe tubona ibintu nyene by'itumatumanako mu Burundi zabaye nabi, turagura amamega tukabona mu mwanya arahede tanitani ikintu cyakojeje,
ariko n'amamega yarazimbye. Ubunye dukoresha interineti iva muri irya sosiyete limitel nayo yaradugije amamega, yaradugije ibintu byose kumushe kuronka nyine yashaka kuja kuri interineti ntibyoroshe, nayo nyine naho izimvye ntinyaruka.
Ikindi abo banyagihugu bavuga nuko mu gihe giheze bahura bifashisha amatelefone yo kumabarabara yo muri sosiyete ya Onatele, ariko ubu akaba atagikora, aho byaborohera gutelefona babo baba mu bice bitandukanye. Kuri ibyo bibazo bijanye na interineti mirongo itandukanye ikoreshwa mu Burundi, umushikiranganje reho kadinda cyayisaba amenyesha abanyagihugu ko bo babihanganye.
Umunyishuko yatanze mu bitokorwa kugira ngo tubone abanyagihugu bahekwe gukoresha interineti maze neza. Twari twabuze ko ishyirahamwe Starlink iri mu migambi yo gusaba lisansi kugira ngo ikorere ingamba mu Burundi. Aho rero bigenze biracari mu ntego barindiriye yuko bemererwa kubera kugira ngo babone autorisation.
Ibijanye n'ubusuma nabwo bubera ku rubuga hwaniro mu Burundi, ndacayisaba amenyesha ko mu Burundi hakiraga haze kugira ngo bashobore kumenya no gufata abo bantu. Asigura ko ibyo bisaba gukorana n'ibindi bihugu bimaze gushika kure. Urongoye inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yasabye ubwo bushikiranganje gukora ibishoboka batitwaje uko igihugu kimeze, ndetse no guha agaciro ibijanye no kumenyesha amakuru n'abamenyesha amakuru.
Ubuzima bw'igihugu, ubuzima bw'abenegihugu, guhindurira abenegihugu, guhindura imibereho, ibyiyumviro ni mwebwe. Usanga abantu ibihugu bikomakomeye birembeza cyane mu gukora itamakuru paske se l'information itwara isi. Tubatera intege mbere y'igisata cya setike mugikomeze mu bisata muteza gukomeza cyane.
Umukenguzamateka Sinzohagera yaboneyeho kandi gusaba ubwo bushikiranganje gukora ibishoboka byose abanyagihugu bakaronswa amafaranga yabo yafatiriwe mu muhora wa ekokashe, kuko barenganijwe igihe uwo murongo wugarigwa inzira mu Burundi. Abagize inama nkenguzamateka bibukije ico gisata co kumenyesha amakuru ko ibikorwa byose bibera mu gihugu bishimikiye ku buhinga bwo guhanahana amakuru, ari naco gituma mu gihe butifashe neza ubuzima bw'abagituyemwo buba bugeze ahatemba. Banagarutse kwishirahamwe Onatele basiguye ko ritariko rirakora neza kandi ryararonkejwe ibikoresho bibafasha, baca basaba ubwo bushikiranganje kubikurikiranira hafi mu gihe ca vuba. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Thierry Vendayishimiye, urakoze. Shuti banywanye, nk'uko twababwiye dutangira kuri uyu wa gatatu, abayisilamu mu Rwanda bifatanije n'abandi ku isi yose mu muhango wo gusoza igisibo gitagatifu cya Ramadan. Umunyamakuru Eric Bagirubusa yakurikiranye uyu muhango wabereye kuri stade Inyamirambo mu mujyi wa Kigali, hadutegurira inkuru.
Mu Rwanda ku rwego rw'igihugu, uyu muhango wabereye muri Kigali Pele Stadium yahoze ku izina rya Stade Regional Nyamirambo.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Sheikh Salim Hitimana, mufti w'u Rwanda, yashimiye abayisilamu bose uko bitwaye muri iki gisibo cya Ramadhani cyamaze ukwezi. Yabasabye gukomeza kurangwa n'iyo migenzereze. Kubusanzwe iyo babaga basoza iki gisibo, abayisilamu barangwaga n'ibirori basabana n'abavandimwe babo ndetse n'abantaho nikora. Kuri ubu byabaye ikinyuranyo kubera ibihe u Rwanda rurimo byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Mufti w'u Rwanda yasobanuriye itangazamakuru impamvu yabyo.
Ibyo kwishimisha ndetse no gusabana ntabwo ari mu gihe cyabyo. Iki ni igihe cyo kwibuka ndetse no kugandara abantu bagomba kubyitwararika cyane kugira ngo bashobore kugendana ndetse banubahirize amabwiriza twahaye n'ubuyobozi bwacu bwite bw'igihugu. Ariko by'umwihariko no muri Islam, umuco wa Islam n'umuco nyarwanda, iyo hari ibintu bimeze gutyo, hari kiriyo, hari ibintu bijyanye n'ibyago, ibyishimo ntabwo ari umwanya wabyo. Ngoro nkamagara abayisilamu ko ibijyanye no gusabana, imyidagaduro, twajyaga dutumirana, ibingibi ntago uyu mwaka bishoboka.
Ni ubutumwa abayisilamu bemeje ko bwabanyuze kandi ko kuri bo nta mpamvu yo kugongana n'amategeko.
Nta utabizi ibihe twaciyemo bikomeye bya jenoside yakorewe abatutsi ni ibihe bikomeye cyane kandi tugomba kwibuka igihe cyose. Rero ntabwo byatubangamira ngo ntitwishimye. N'ejo ni umunsi, n'ejo ni umunsi, na nyuma y'ikintu hazaba hari iminsi tuzongera twishime, n'ubundi tuvuge twishima tunifatanya nabo ngabo kandi barokotse jenoside.
Kugira ngo twifatanye n'abandi bari mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi, tugomba kwigomwa bimwe kugira ngo abandi nabo batabona ko baherana.
Urabyumva ko itandukaniro ririmo bitewe n'ibihe turimo, ntabwo turi mu bihe byiza, turi mu bihe twese Abanyarwanda tuba turi mu gahinda. Nubwo turi mu byishimo ariko tugomba kumenya n'ibindi bihe turimo.
Ntabwo twakica amategeko umuntu kugira ngo twishime. Byo ni kuba twabashije kuza gusari biradushimishije.
Kuri inshuro Mufti w'u Rwanda yongeye gusaba abayisilamu bagenzi be gukomeza kuba hafi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi badafite amikoro.
Umuryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC wifatanyije n'imiryango yabuze ababo bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 kandi ubifurije gukomeza gutwaza no gukomera baharanira kubaho no gukomeza kwiyubaka. Turasaba abayisilamu gukomeza kurangwa n'umuco mwiza dutozwa n'idini yacu wo gufasha no gukomeza abarokotse jenoside no kubaba hafi.
Usohotse mu kibuga cyaberagamo umuhango wo gusoza iki gisibo cya Ramadhani wahita gukubitana n'imirongo y'abantaho Nikola bari bateze amaboko basabiriza umuhisi n'umugenzi. Bamwe ntibari bazi ko na gahunda yo gusabana yari isanzwe iranga umunsi nk'uyu ku bayisilamu itemewe.
Idini yo dushaka
murayibona gute kandi babikuye hose?
Baradufasha, baradufasha, bagira umutima mwiza
kandi bavuze ko gutumirana bitemewe.
Oya barayiduha.
Wari waje hano rero?
Eh, naje hano nza gushakira hit.
None ibintu byo gusabana se ko bavuze ko bitariho mu basilamu bitewe n'ibihe u Rwanda rurimo birakubabaje bimeze gute?
Oya ntabwo byambabaza bitewe n'ibihe turimo, n'ibintu twawubaha cyane.
Urataha amara masa?
Nta kundi nyine ni ukwihangana. Ni ukwihangana.
Ndababaje nk'abakene muri gusaba bimeze gute?
Ntabwo bitubabaje cyane kubera ko ni ibintu bigomba kubahirizwa, tugomba kubikurikiza kugira ngo two guteza akavuyo kandi ari mu gihe cy'icyunamo.
Ku bayisilamu basoje iki gisibo gitagatifu cya Ramadhani babwijwe irya Amerika icyo kibasigiye. Uyu ni Shehe Karorero Abdul Hamid.
Imana dushobaje gusiba kino gisibo cyose iminsi 33 twafiranje amahoro nijye gushimaho Imana. Twigiyemo byinshi, twigiyemo gutinya Imana, kwicisha bugufi, kumenya abakene, kubaha Imana mu by'umwihariko. Noneho kandi inabaye mu bihe twibukamo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 birababaje. Ariko noneho ntabwo twaherwa n'amateka, tugomba kwiyubaka tukibuka tuniyubaka.
Mu bikorwa biteganijwe gukorerwa abarokotse jenoside hirya no hino mu gihugu nk'uko Mufti w'u Rwanda yabitubwiye, harimo kubakira abadafite aho kuba no kubasanira inzu zishaje. Hari kandi no kubashakira iby'ibanze bakenera mu mibereho yabo. Umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ugatangaza ko muri iki gisibo abayisilamu bitanze amafaranga asaga miliyoni 30 z'amanyarwanda azagenda afasha abakene hirya no hino nk'uko umuryango w'abayisilamu wabitangarije ijwi rya Amerika. Eh, ugira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tubaza dushimire Eric bagira ubusa tuve mu Rwanda, noneho twerekeza mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mugenzi wacu Adia Sanka Darius yakurikiranye umuhango wahabereye.
Ku nkuru dukesha, abayisilamu batuye mu nkambi za Kibati, Kanyarukinya na Kahembe muri teritwari ya Nyiragongo, ibi bihe bamaze mu gisibo ni bimwe mu bitaraboroheye kubera imibereho barimo. Asinati Mukesha ni umugore ufite abana 8 ukomoka Irucuro. Twamusanze mu nkambi ya Kanyarukinya.
Twahuye n'ikibazo, ikibazo cyo kuba tutari iwacu. Icyo ni ikibazo cya mbere. N'ikibazo cyo kuba turi mu ngambi, nta kazi dufite, nta byo kurya dufite. Abafazi ni ukuza bakatuzana tukadutekera hamwe, ariko ngavuce nje binafite ndi mu rugo singo utwo twariye hamwe nta nuntu. None rero ariko igihe cyo tugira aha bamenye ko turi mu mabashe ko gari gutoboka ko ndani bijye byo tugizite byo tubayeho nabi kubera ko ufite akabashe gatobotse aranyagirwa.
Idiseti Bigirimana ni uhagarariye impunzi zikomoka ikibumba zo mu nkambi ya Kibati. Ku munsi wo gusoza Ramazani yafashe uyu mwanya yongera gusaba guverinoma kubakura mu kangaratete.
Ibyo abategetsi badusezeranyaga ni byinshi ariko ibyinshi ndake. Nanone ngo uyu munsi ku mbunzi zimaze ng'iminsi zitarya muri raidi hari abayisilamu bari bari kuja baratumutundu akaba ariko dufituru wari wenda kuburara akagera amahirwe akarya ariko raidi nishira sinzi ngo barabaho. Biciye muri uyu munsi wa nubwo dufite inzara nubwo abenshi muri twe bari kunyagirwa nubwo ubugwayi ari bwinshi ariko icyo nasaba cyane n'Imana ikabidufashirizamo ni ugutaha tukaje iwacu.
Sheikh Awazi Hussein niwe wayoboye isengesho ku musigiti wo muri karitsiye Mikeno ahazwi nka Birere akaba ariwo munini mu mujyi wa Goma we akomoka ikindi mu ntara ya Maniema.
Na sisi president ngireweza kutuwazia ko kwa sababu ni dini pia ambayo na
perezida agomba gutekereza ukuntu dushobora kugira umunsi wo gusenga kubera igihugu n'abandi badusize kubera imirwano hirya no hino nkuko yubashe bagenzi bacu b'idini rya Kimbangu aduwe natwe umunsi umwe
Islamu watu wasiweze kutumika ile siku wa bachi.
Mugiye yavuganye nabakwe mu byabo batuye mu nkambi ya Nzuro mu cyumweru gishize, guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru yatanze ikizere ko impunzi zose zizasubizwa iwabo mu minsi iri imbere. Gusa kuri iki kibazo kerekeye uwo munsi basabye abo bisilamu, ijwi rya Amerika ryagerageje kubaza guverineri aho kigeze. Nacho General Major Peter Kirimwami yifuje kugira icyo agisubizaho ariko yadutangarije ko
oui, les déplacés doivent avoir un peu de patience. Nous savons que
abakwe mu byabo batwihanganire twizeye yuko Perezida wa Repubulika ari gushira ingufu muri iki kibazo cy'umutekano. Turi bubacyure mu minsi iri imbere, ahubwo turabasaba ko baba maso badashukwa n'umwanzi, turi bukemure byihutirwa ibibazo byabo bitandukanye. Ubuyobozi bw'idini ry'Abayisilamu mu ntara ya Kivu ya Ruguru bwari buteganije yuko Abayisilamu bakwe mu byabo n'abandi basenga hamwe mu mujyi wa Goma ikaba ari ikimenyetso cy'ubumwe n'ubwiyunge bwabo. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Arakoze Ali Asanka Darius. Tuve rero gato ku mugabane wa Afrika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje mu ijoro ry'ejo kwa kabiri ko hatumvikana na minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu ku buryo igihugu cye kitwara mu mirwano n'umutwe wa Hamas. Fidel Niyongabo agarutse kubagezaho iyi nkuru.
Perezida Biden yashimagije umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Fumio Kishida ku buyobozi bukomeye bwiwe hari mu biganiro bagiranye ku bijyanye n'umutekano mu karere ka Pacific. Igihe yakira Fumio Kishida mu biro vyiwe, Perezida Biden yatangaje ko urunani rw'intamenwa hagati y'Ubuyapani na Amerika ari inkingi ikomeye y'amahoro, umutekano n'iterambere mu karere ka Indo-Pacific no mu makungu. Urugendo rw'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Fumio Kishida rwerekana igihagararo cy'Ubuyapani mu makungu. Abategetsi ba Leta ya Biden batangaje ko Ubuyapani bushigikiye ibintu nka byose Amerika ikora mu makungu. Batanze akarorero ko kugena Ubuyapani bwagize uruhara rukomeye mu gushigikira Ukraine mu rugamba ico gihugu kirimwo wo kwivuna ibitero by'Urusiya. Bavuze ko Ubuyapani bwagize kandi uruhara rukomeye mu bikorwa byo gutanga ifashanyo mu ntara ya Gaza. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Fumio Kishida yatangaje ko gufashanya hagati y'igihugu ciwe na Amerika ibihugu bisangiye imico kwagize ingaruka zikomeye mu makungu. Yavuze ko amakungu ahanganye n'ibindi bibazo bikomeye kurusha imbere yaho. Fumio Kishida yatangaje ko igihugu ciwe kizokwifatanya na Amerika mu kuyobora makungu mu ntumbero yo gutorera hamwe inyishu ku bibazo vyo mu karere ka Indo-Pacific no mu makungu.
Muratubabarira, iyo nkuru tubabwiye ni yerekeranye nuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kuri uyu wa gatatu yakiriye mu ngoro ye Maison Blanche Ministre w'intebe w'Ubuyapani Fumio Kishida. Turacyari inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kane mu 1955, Dr. Thomas Francis w'Umunyamerika yatangaje ku mugaragaro ko urukingo rw'imbasa rwabonetse rukora neza kandi ku buryo bwizewe. Dr. Francis yari umushakashatsi na mwarimu wo muri kaminuza ya leta ya Michigan, University of Michigan, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu. Hanyuma Thomas Kamirindi arakomeza.
Imbasa yibasira cyane cyane abana bakiri bato. Igice kinini muri bo baba batarengeje imyaka 6 y'ubukure. Irandura cyane. Ingaruka zayo ni ukumugaza uwo ifashe cyane cyane amaguru, ishobora ariko no gutera ibibazo by'ubuhumekero ndetse no kwica uyirwaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabayemo ibyorezo by'imbasa byinshi. Mu 1916 cyahitanye abantu barenga 2,730 mu gihugu cyose. Mu 1952 imbasa yishe abantu 3,445 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yose. Ibi byorezo byose n'ibindi tutavuze kubera ko dutanze ingero nkeya, byasize kandi abantu 2,000,000 barahinamiranye. Kugeza mu 1954 imbasa niyo ndwara yicaga abana benshi kurusha izindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu myaka y'1950 yari yarakuye umutima Abanyamerika ku buryo bari bafite ubwoba bw'imbasa bungana n'ubwo bari bafitiye intwaro kirimbuzi bomba atomiki. N'abashakashatsi benshi byari bibahangayikishije cyane kuva myaka na myaka. Umwe muri bo yari Dr. Jonas Salk, nawe w'Umunyamerika. Kuva mu 1947 yarakuriye ikigo cy'ubushakashatsi cy'ishuri ry'abaganga rya University of Pittsburgh muri Leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu. We n'itsinda ry'abamufashaga batangiye ubushakashatsi ku rukingo rw'imbasa mu 1948. Bamaze kurubona, Dr. Salk yarabanje ararufata arwigeragerezaho ubwe ku giti cye no ku mugore we n'abana babo mu 1953. Mu gihe cy'umwaka barugeragereje ku bana barenga 1,100,000. Jonas Salk yize iby'ubuganga muri New York University, aharangije yagiye muri University of Michigan kunonosora ubushakashatsi bwe ayobowe na Dr. Francis Thomas. Uyu Dr. Thomas Francis ni we wayoboye n'imirimo yose yo kugerageza no kugenzura urukingo rwa Salk. Niyo mpamvu ari we watangaje imyanzuro yabyo.
This gigantic experiment is symbolic of the equally great foundations for scientific and philanthropic, without which it could not have been conceived or executed.
Dr. Francis ati, iki gikorwa cy'igitangaza nticyari gushoboka iyo hatabaho ubufatanye hagati y'abahanga muri siyansi n'abaterankunga. Nirwo rukingo rw'imbasa nyarwo rwa mbere na mbere rwari rubonetse ku isi yose. Abahanga bemeza kandi ko rushobora kuba ariyo ntambwe ya mbere ikomeye mu rwego rw'ubuganga n'ubuvuzi mu kinyejana gishize, ni ukuvuga ikinyejana cya 20. Ijwi ry'Amerika. Abanyamerika babyakiranye impundu nyinshi biba umunsi mukuru bakora ibirori. Mu myaka 4 yakurikiyeho, mu 1959, urukingo rw'imbasa rwari rumaze kugera mu bihugu byibura 90 byo ku isi yose. Hashize imyaka 8 ruvumbuwe, undi muganga w'Umunyamerika witwa Albert Sabin yavumbuye urundi rukingo rw'imbasa. Urwa Salk runyura mu rushinge batera umuntu, naho urwa Sabin n'udutonyanga baha umwana mu kanwa. Zombi zirakora neza kandi nta ngaruka mbi zitera. Zatumye imbasa icika burundu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1979.
Thomas Kamirindi, urakoze kuri iyo nkuru uduhaye yerekeranye n'inkingo cyane cyane urukingo rw'imbasa. Akaba hari nayo nkuru dusorejeho ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha. Tubwira kandi abayisilamu kugira umunsi mwiza, Eid Mubarak. Mu dutangira twababwiye ko abayisilamu mu bice bitandukanye byo ku isi kuri uyu wa gatatu basoje igisibo gitagatifu cya Ramazani, ariko mu Rwanda bageze umwihariko kubera ku ibikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Tutere mwarimu duteza amatwi, tubashimire mwese ko mwitabiriye ibiganiro bya radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Ndashimira abagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho. Nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma, Joe Gill na Geoffrey Matagoma. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, naho kuri mikoro njye mwumvaga Eugenia Mukankusi. Tubifurije amahoro n'amahirwe iwanyu no mu banyu.